Manasenti huko bugayo wali mwakuru imiryango wa majana 250 amazu yabo yasituwe n'imyuzura yo mu 2019 muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi yaciye yimurirwa muri site yitwa Gisheke yubatswe muri zone Nyamakarabo yo muri iyo komine nyene mu 2020 ndi huko bugayo yabwijwe rya Amerika ko we n'abagenzi be atagahengwe n'ubu bararonka
Ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika byatanguye buke buke habomoka nkenke kwibaza ngo ni buke buke ziranduruka zirabomoka zose zirahera ubu rero twese dusa n'ababa hanze tumaze kuva mu bihomoka turiruhutsa ariko ingorane yakurikiye nuko inzu twubatse zaciye zibomoka zose imvura iguye idusanga mu mazu
Tomanya Benda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari imbere y'inzu yiwe isa n'umusaka yemeza ko mu minsi heze yasidutse ihakwa kumuhekura
inzu yanje kweri yarabomaguritse ihakwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri wari usigaye dusaba rero yuko leta yogirane yodufashe ikaraba ukuntu aha hantu yogirane yodusubira mu izinzu kweri abantu botikira nk'abambere
Bujeni andi mwandi wati ingoma yagukanze irahuhumuga hunga iyo yibutse abantu yabonye bahitanwa n'imyuzura mu ntango zo kwa 12 2019 akibuka ko azoze bihe by'agatasi agahinda karamwica agatekerwa n'ubwoba
ubu rero turi mu kangaratete aho imvura butse itasurira turafise ibibazo turabugiranya ne kose abana tukabegeraniriza hamwe biturutse aho twari yo hakurya ibiho mu kabiba kuno twagize ingorane abana mamwe bakagwa mu cumba abandi mu kindi cyubu imvura iguye mu ijoro abana duca tubegeraniza mu cumba kimwe ngo tugwe hamwe
naro zatanda yavugwa yarokotse inzu yiwe imaze kubomokerwa ko n'umusozi afite ibyo bibazo n'umwitwararika nyene
haje mu musozi warasidukiye ku nzu imana irandokora bugira rero leta igize ngo hinga ngo iratwizeze igitangaza ugira itwubakire bujya nyene twaraje ngo turubakiwe ntitwubakiwe ibiti biriko birahenuka utwo kujya waraje mu nzu usanga imbwa zaraye zirakwega zitwara wagenda kugahinga naho kurondera rasiyo y'abana ugasanga abasoma batwaye n'udusafuriya baduhaye baratutwivye nta kintu na kimwe leta rero kugeza ubu ni ibirabe iraba uburyo bw'uko yotugira naho imvura itasubira mu kwicenda turashyira twese nkajewe higeje mu ijoro carabomotse ngira imana kibomokera inyuma iyo kibomokera mu nzu umwana wanjye yarahajyamye n'abana batatu baba barashize icyo kibazo barakizi nta munsi nimwe tudatanga amaraporo turi mu manama nta munsi n'umwe ahubwo twabonye bubatse amashuri hano niyo buca tuza kubamwo kubera ko ntituzemera ko dusidukirwa ko n'inzu nka kwa kundi ubu imvura higwira ubu turahiriwe kuko ari muci nawe handa amashuri bubatse niyo buca tujamwo n'ubu wese buraho bubatse nibwo tuzobamwo uwo wakubakira inzu ingana n'itwaleti yonyine bubatse umuntu yobahiriwe
sirasinzi kuri iyo mukuru wa site ya Gisheke avuga ko amazu yitwa ko yasanuwe ata mwaka yamaze yatarongera gusiduka
baraduhaye ibikoresho kugira ngo umwene gihugu wese inyambe aronke ahantu ashobora kuba ko ntahantu twagira tuba twayidusembereye mu mihana itandukanye ku masengero twarakoze turashira ko nagwacu mitahe zacamije zitangura kuza zirabomagurika atana makaziramara
yemeza ko akunda kuba amasanganya cyane cyane y'abana batudukirwa ko n'inzu ababyeyi baroye kwikenura kure y'imihana agasaba leta kugarukira kuri iyo miryango
Turafise imungenge cyane aho abana benshi tubasiga mu ngo tukaje dusanga bamwe bakomeretse bivanye n'inzu ziguma zibomora umwanya ku mwanya baba dusubiriramo leta n'umubyeyi ico dusaba nuko hanini yo tugarukira
Jean Bosco ndayikengurukiye ajejwe inyubako muri komine Mugina amenyesha ku kibazo cy'abahuye n'imyuzura yo mu 2019 n'ubu bakaba bataronka uburaro bujemeye kizwe aremesha akora amashyirahamwe ariko araraba uko yo bagarukira ko
Hanyuma
Mwijoro jitariki ya kane rishiru wa gatanu kwa chumina kabiri mbibili na chumini chenda. Imi uzura imvura yono nyibinu vzinshi yongeli hitana banu minongi binu munani mulizone nyamakarabo mkore etavze emeje. Imi jangigira hugihumbi ya limuwe. Yamara mwimu wanyagi hugu wavugako ibitigiriza wa hitanywe niyo mnyu uzura vze obabirenga ivzata angajwe kubera harabandi banu batigeze basubira kutoru kwa kushikubu. Eroje ulika aneza, Juja Amerika.